VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi
na Oriane Tangishaka, nanje ndabaramutse ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Ibyaha bibirimo ingengabitekerezo ya genocide, ubujura buciye icyuho, ibi ngibi byose ntabwo nubwo aba bantu baba bujuje ziriya kriteria twavuze haruguru ntabwo bashyizwe muri uyu mubare.
Uwo ni Evode Uwizeyimana, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ibibazo by'Inteko Ishinga Amategeko n'andi mategeko mu Rwanda. Iyi nkuru turayigarukaho mu kanya. Guverinoma ya Siriya iri hafi gutsinda urugamba mu mujyi wa Aleppo rwageze ku ndunduro, abarwanyi bavuye mu bice bari batsimbarayeho.
Abakuru b'ibihugu byo muri Afrika y'Uburengero bagiye gufata urugendo muri Gambia gusaba Perezida Yaya Jame kuva ku butegetsi inyuma yaho atsinzwe mu matora.
Muri Sudani y'Epfo muri iki gitondo cyo kuwa mbere urujya n'uruza mu isoko rya Nyakuron mu mujyi wa Juba cyakora biragaragara ko ubukungu butifashe neza.
Izi nkuru n'izindi turazibashikiriza mu kanya.
Duhera rero ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Umuryango ukurikiranira hafi ibera muri Siriya uvuga ko urugamba mujyi wa Aleppo rwageze ku ndunduro, abarwanyi bavuye mu bice bari batsimbarayeho babiteshejwe n'ingabo za guverinoma zagendaga zibasatira. Umuyobozi w'umuryango w'abanyasiriya uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ufite icyicaro cyawo mu Bwongereza, Abdul Rahmani, yagize ati na kanya gato gusa bakawutakaza wose. Mu gitondo ingabo za guverinoma ya Siriya zari zambuye abarwanya ubutegetsi intara y'amajyepfo, bari banagabyemo ibitero by'indege mu bice abarwanya ubutegetsi bari basigaranye. Umuryango w'abanyasiriya wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ufite icyicaro mu Bwongereza wavuze ko nyuma yaho ingabo za guverinoma zimariye kwisubiza akarere ka Sheikh Sassid zagenzuraga 90% by'ubutaka bwigeze kuba mu maboko y'abarwanya ubutegetsi. Abarwanya ubutegetsi bafashe igice cy'uburasirazuba bw'umujyi wa Aleppo mu mwaka wa 2012. Uwo muryango rero w'abanyasiriya wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu kimwe n'ibitangazamakuru bya Leta byavuze ko ejo abantu babarirwa mu bihumbi bahunze igice gifitwe n'abarwanya ubutegetsi cy'umujyi wa Aleppo. Ukwezi kuri hafi kuzura umujyi wa Aleppo habera ibitero ku butaka bishyigikiwe n'Uburusiya. Ibyo bitero kandi byaje bikurikira amezi yashize haba ibitero by'indege byashegeshe ibice binini by'uwo mujyi. Ubwo ni nako kandi abasivili bari bagotewe muri uwo mujyi n'intambara bari barabuze ibiribwa n'inkunga y'ubuvuzi bari bakeneye.
Kuri uno munsi wa mbere umushikiranganji wa Amerika jejwe kwivuna Bansi Ash Carter yagendeye igihugu cya Israel mu gufasha guhimbaza ishika ry'indege nshasha zo mu ngwano zo mu bwoko bwa F-35. Izo ndege zikozwe n'ishirahamwe ryo muri Amerika yitwa Lockheed Martin. Israel ni kimwe mu bihugu biheruka gutuma ko izo ndege, kikaba kandi gifise umugambi wo kugura izindi 50. Carter yakiriwe n'umushikiranganji wa Israel ajejwe kwivuna Bansi Avigdor Lieberman ku kibuga cy'indege zigwanira mu karere i Tel Aviv. Donald Trump, umukandida aheruka gutorwa gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu no muri Amerika, kuri uno munsi wa mbere nyine yaciye yandika ku rubuga rwa Twitter anegura agaciro k'izo ndege kimwe n'iryo shirahamwe rizikora. Yanditse avuga ati ihinguriro rya F-35 n'agaciro kazo birarengeye urugero. Ati kubijyanye n'amafaranga akoreshwa ku bikoresho vya gisirikare, amamiliyaridi y'amadolari akoreshwa agiye kuziganywa guhera itariki 20 z'ukwezi kwa mbere, aho ni gihe azoshikirizwa icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu.
Ku mugabane wa Afrika, Perezida wa Misiri avuga ko umwiyahuzi yateze bombe kuri katedrali y'aba Orthodox ku cyumweru. Iyo bombe yahitanye abantu 25. Perezida Abdel Fattah el-Sisi yavuze ko abayobozi bataye muri yombi, abagabo 3 n'umugore umwe mu bifitanye isano n'icyo gisasu. ibyo yabivugiye mu muhango wa leta wo gushyingura imirambo y'abahitanywe n'icyo kibombe. Ntawavuze ko hari wagabye icyo gitero. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika wageze aho cyabereye yavuze ko icyo gitero cyabaye mu gihe cya misa yo ku cyumweru mu gitondo. Abari bahari benshi bari abagore. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi yatangaje iminsi itatu igihugu kizaba kiri mu cyunamo nyuma y'icyo gitero.
Ejo ku munsi wa kabiri abategetsi bamwe muri Afrika yo mu burengero biteze gufata urugendo mu gihugu cya Gambia mu mugambi wo kumvisha Perezida Yaya Jame amaze ikiringo kirekire atwara ko yova ku butegetsi nyuma yaho atsindiwe mu matora yabaye ku itariki imwe z'ukwezi kwa 12. Perezida Jame yari yaremeye ko yatsinzwe n'uwo bahiganwa Adam Barrow, ariko ahava arivuguruza ku munsi wa gatanu heze avuga ko habaye icyo yise amakosa atemewe yakozwe n'abajejwe gutunganya amatora. Kuri uno munsi wa mbere amakuru ava muri Afrika y'uburengero amenyesha ko ugo rugendo rw'abakuru b'ibihugu bagiye gusaba Perezida Jame kuva ku butegetsi ruzoba ruyobowe na Perezida wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Intaramakuru y'igihugu cy'u Bufaransa AFP itangaza ko Sirleaf azoba ari kumwe n'umushikiranganji wa Senegal, Perezida wa Nigeria Mahmoud Buhari, wa Sierra Leone Ernest Leon Bai Koroma, n'ugiye kuva ku butegetsi muri Ghana Perezida John Mahama. Mahama we yaremeye kuva ku butegetsi ku munsi wa gatanu inyuma yaho atsindiwe mu matora aheruka kuba mu gihugu ciwe.
Muri iki gitondo cyo kuwa mbere rwa rujya n'uruza mu isoko rya Nyakurone mu mujyi wa Juba, cyakora ibiciro by'inyama, iby'ibiribwa hamwe n'iby'imyenda biragaragaza ko ubukungu butifashe neza. Abanyasudani y'epfo baragerageza kugura no kugurisha ibintu byatangiye guhenda kuva hagati mu mwaka ushize. Joseph Kemisi ufite imyaka 28 y'amavuko ni umubazi muri iryo soko. Avuga ko ubucuruzi bwifashe butifashe neza, agira ati abantu ntibagura ibintu nka mbere, ubu nta mafaranga ahagije nkibona. Sudani y'epfo yazahajwe n'intambara yatangiye mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2013 kimwe n'inzara hamwe n'ifaranga ryataye agaciro mu kwezi kwa 10. Amadolari y'Amanyamerika yabaye make kandi ifaranga ry'igihugu ryaraguye ubu hacize umwaka. Icyo gihe idolari ryari ku mapaundi 18 ya Sudani y'Epfo, ubu rivunja hafi amapaundi 78. Umucuruzi Kemisi avuga ko kubera ubushyamirane bigoye kuvana inka muri Uganda aho yajyaga azigura akazijyana mu Rwanda. Mbere y'ukwezi kwa 12 ku mwaka wa 2013 yashoboraga kugura ikimasa amadolari nk'160, ubu akigura agera kuri 540. Ibyo bituma rero abamugana abaca amadolari 3.50 ku kiro cy'inyama. Mu myaka itatu ishize bishyuraga amasantimu 50 ku kiro. Jackie Kirabo ufite imyaka 22 we acuruza imyenda y'abagore mu isoko avuga ko mu mwaka ushize yacaga amadolari nka 20 ku ikositimu, ubu ayigurisha amadolari 38. Avuga ko atishimiye ikintu ibiciro byazamutse.
Ikinyamakuru cya Leta ya Nigeria gitangaza ko buramatari w'intara ya Akwa Ibone aho isengero ryasenyukira ku bantu bari mu masengesho ku munsi wa gatandatu hagapfa abatari bake, yatanze itegeko ry'uko umufundi yubatse iyo nyubakwa yohagarikwa. Uwo buramatari Udomo Emmanuel nawe nyene yari ari muri iryo sengero iryo sanganya ryaberamo, ariko akaba yararokotse. Yasohoye iryo tangazo byo gufata uwo mufundi ejo ku munsi wa Mungu. Ibitigiri bigenda bishikirizwa ku baguye muri iryo sanganya biratandukanye cyane. Ibinyamakuru bimwe bimwe bivuga ko hapfuye abashika ku 160, ahandi hakavugwa 60, ariko leta yo itangaza ko hapfuye 27 hagakomereka 30.
Ayo namwe makuru avugwa hebya no hino ku isi murumva radijwe rya Amerika byiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje site yacu ya internet na adresi yacu ya email, nako ni radio@gmail.com. Facebook na Twitter naho nyine niho turi ni VOA Radio yacu. Site nayo ni www.radioyacu.voa.com.
tunyarukeno no mu karere k'ibiyaga bigari ku nshuro ya mbere bwa na Ladislas Ntaganzwa uherutse koherezwa kuburanira mu Rwanda ibyabya genocide n'ibyibasinyo ko muntu yageze imbere y'umucamanza hamumenyesha ibyaha aregwa cyakora umucamanza ntiyabashije kuburanisha uru rubanza mu mizi inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa
ku nshuro ya mbere imbere y'umucamanza mu rukiko rukuru bwa na Ladislas Ntaganzwa yagaragaye mu cyumba kiburanisha ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa Mwetu zibara ry'umweru zimenyerewe muri siporo ndetse n'isaha ku kuboko yari kumwe n'umwunganizi we mu mategeko Maître Lohabu Gabo urukiko rwasomeye bwana Ladislas umwirondoro we mazuregwa wemera ukuri umucamanza kandi yibukije Ntaganzwa ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyo birimo icyaha cyo gukora genocide icyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide icyaha cyo gufata no gusambanya abagore ku gahato n'ibyaha by'ubwicanyi no kurimbura imbaga nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu Umucamanza abajije bwana Ntaganzwa niba burana yemera cyangwa hakana ibyaha ubushinjacyaha bumurega Ntaganzwa akunze kurangwa no kwitangira itama mu rukiko yabwiye ubucamanza ko ibyaha bumuburanisha bibonye ku mpapuro u Rwanda rwatanze zo kumuta muri yombi ko kugeza magingo ya ataramenye ibikubiye muri dosiye y'ikirego ngo abashe kumenya mu magambo ye ikibyihisha inyuma biryo ku gihe cyose atarabona iyo dosiye uko yakabaye ntacyo yabivugaho bwana Antoine muhimu kuri yiburanisha yibukije ko ubushinjacyaha bwatanze dosiye y'ikirego kandi yuzuye Maître Lohabu Gabo gunganira mu mategeko bwana Ntaganzwa yavuze ko dosiye y'ubushinjacyaha bwabashyikirije bwifashishije ikoranabuhanga rya internet buramo ibintu byinshi yavuze ko hari n'inyandiko zidafunguka kuri mudasobwa ubushinjacyaha bwahaye Ntaganzwa Kuryo byura dosiye y'ikirego gushobora kubiburamo impapuro zikabakaba muri 300 ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana Faustin Nkusari na uvugira uru rwego ari kumwe na mugenzi we madame Claudine Dushimimana babwiye umucamanza ko iby'uruhande rwiregura ruvuga atari byo bavuze ko dosiye yabo bahaye uruhande baburana yuzuye kandi yatangiwe ku gihe cyo kimwe niyo batanze ku mucamanza babwiye umucamanza ko batumva uruhande baburana ruhera ruvuga ko rwahuye n'inzitizi zarubuza kuburana Ladislas Ntaganzwa ahise azamura ibindi bibazo bishingiye kuri mudasobwa ubushinjacyaha bwamuhaye yo kumufasha mu gutegura urubanza yavuze ko iyo mudasobwa idakora neza kubera ikibazo cy'ubushobozi buke bwayo uretse ibyo kandi Ntaganzwa yanumvikanishije ko kumwoherereza inyandiko zose zijyanye n'urubanza rwe bifashishije ikoranabuhanga nabyo bikimubereye imbogamizi asaba ko ubushinjacyaha bwajyaho bikora ariko bukanamuha inyandiko ziri ku mpapuro kuko atamenyereye iby'ikoranabuhanga n'imbogamizi zose umucamanza yategetse ko ubushinjacyaha buzikura mu nzira Iburanisha ritaho urubanza rukazatangira kuburanishwa mu mizi. Bwana Ladislas Ntaganzwa w'imyaka 54 yavukiye Gasharu mu cyaho zari komini Nyakizu muri prefegitura ya Butare ubu ni mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'igihugu. Ibyaha bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu ubutabera bw'u Rwanda bukeka ko yabikoreye mu gaca komokamo yanategekaga mu 1994. Aho uyu mugabo yari burugumestri wa komini Nyakizu Butari aha kandi ni naho yari umukuru w'ishyaka MRND ryari ku butegetsi mu gihe cya genocide Ntaganzwa yatawe muri yombi mu mwaka ushize wa 2015 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agezwe mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2016 n'urugereko mikti rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR yarusha muri Tanzania Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimye ifatwa rye ndetse no kuba zaburanishwa n'inkiko z'u Rwanda ku byaha cyekwaho kuko Ntaganzwa ari ku rutonde rw'Amerika yashyiriyeho miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wagaragaza aho bari iburanisha ritaha ryimure ku itariki ya 19 z'uku kwezi kwa 12 uyu mwaka ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Eric urakoze kuri inkuru turacyari mu Rwanda umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko bwana Evode Uwizeyimana aratangaza ko bitarenze iki cyumweru abagororwa bahawe imbabazi na perezida wa Repubulika bazaba bamaze gufungurwa bwana Uwizeyimana avuga ko izi mbabazi zitareba abantu bakoze ibyaha bya genocide ibyaha byo gusahura umutungo w'igihugu ndetse n'ibyaha byo gusambanya abana ku gahato inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuye
Mu mpera z'iki cyumweru abagore 26 bari bafungiwe icyaha cyo gukuramo inda baburanye imanza zabo zikarangira mu byiciro byose bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere avuga ko nubwo bakuyemo inda bose imanza zabo zikarangira bagahabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika bitavuze ko gukuramo inda bitakiri icyaha
ntabwo abantu bavanyeho prohibition cyangwa se ngo abantu bavuge ngo buriya perezida wa Repubulika yabyemeye ubu ngubu n'uyitwite ngo ararayivanya ntabwo ni cyo bisobanuye tureba ibi byiciro hari abo tujya kureba tugasanga umwana yari mutoya nubwo aregwa gukuramo inda ugasanga bamuteye inda afite imyaka 16 hari abandi bifite ibibazo by'imibereho ugasanga bamuteye inda bamuguriye amandazi cyangwa bamuhaye 5000 bakamuhekesha umwana uzamugora ubuzima bw'ubwose wakurikira nuko bitwaraga mu buzima busanzwe ugasanga ara nkaba ngaba bari abana ugasanga ari abantu bakuye guhabwa amahirwe yo gusubira mu muryango nyarwanda.
Perezida wa Repubulika kandi yahaye imbabazi abana 37 bakoze ibyaha batararenze batarageza ku myaka 16 y'ubukure. Usibye abagera kuri 632 bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika biganjemo abagore n'abana, abandi bagororwa bagera kuri 814 nabo bazafungurwa by'agateganyo muri iki cyumweru. Abana babyemerewe na Minisitiri w'Ubutabera nyuma yo gusanga barubahirije ibisabwa n'amategeko. Nk'uko byasobanuwe na Bwana Evoduize Imana, abagororwa bakatiwe igifungo cy'imyaka 5 bashobora gufungurwa by'agateganyo barangije kimwe cya gatatu cy'igifungo cyabo mu gihe bitwaye neza. Nabo bagororwa bakatiwe hejuru y'imyaka 5 nabo bafungurwa iyo barangije 2/3 by'igihano. Naho bakatiwe burundu bifungurwa by'agateganyo rireba abamaze imyaka 20. Iki cyemezo kirareba n'abagororwa bafite intege nke nk'abasaza. Minisitiri Uwizeyimana avuga ko gufungurwa by'agateganyo hari ibyiciro bitareba nubwo baba bamaze igihano giteganijwe n'amategeko.
Ku byaha byo gufata abana ku ngufu, gusambanya ku gahato nubwo yaba ari umuntu mukuru, kunyereza umutungo wa leta, ibyaha bya ruswa, ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu, ibyaha birimo ingengabitekerezo ya jenoside, ubujura buciye icyuho, ibingibi byose ntabwo nubwo aba bantu baba bujuje ziriya kriteriya twavuze haruguru ntabwo bashyizwe muri uyu mubare, nta nubwo bashobora kurekurwa kuko tugomba gutanga meseji ku bukana bw'ibi byaha.
Abagororwa 414 basabwe na Minisitiri w'Ubutabera kurekurwa baragaragara mu bantu bakoze ibyaha bidakomeye nk'ubwambuzi bushukana, ibyaha by'ubuhemu n'ibindi byaha bivugwa ko bidakarishye. Minisitiri w'Ubutabera isobanura ko yarangije kuvugana n'inzego zifite aho zihuriye n'iki cyemezo ko bitarenze iki cyumweru abagororwa bagera kuri 900 bagomba kuba basubiye mu miryango yabo. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Sentare nkuru yo mu ntara ya Makamba yahaye igihano cyo gufungwa imyaka iri hagati y'itanu na 20 abantu 18 bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse yakurikiranye isomwa ry'urwo rubanza.
Kuko umushyizamanza wa Repubulika mu ntara ya Makamba Nyabenda Fideli, aba bantu 25 bose hamwe bari bakwiye munyororo wo guherayo. Sentare imaze gushira urubanza mu mwiherero yaciriye abantu babiri munyororo y'imyaka 20, 15 bacigwa umunyororo w'imyaka 15, umwe nawe acigwa umunyororo w'imyaka 5, hanyuma indwi muri bo bambikwa izera. Aba bantu batanguye gufatwa mu gihe cy'ugatatu rishira uwa kane mu ikomine ya Kayogoro mu nzu twaraye dusozereye. Aho mu Kayogoro hafatwe 13, igipolisi cyavuga ko bari bafise umugambi wo gutera ikambi ya gisirikare y'abajyatana 20 iri mu ikomine ya Kayogoro. Mu nyuma hagera fatwa abandi bantu, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi OPPR Pierre Nkurikiye yavuga yuko bafashwe hisunzwe ko bagenzi babo bamaze gufatwa abadamye ku rutoke. Byongeye mu ntara y'icyese yo kuri uyu w'Imana ku muhingamo ivyo mushikiza manza Repubulika mu ntara ya Makamba yabagirije biri mu ngingo 537 mu gitabo mpanavyaha c'u Burundi. Iyo ngingo nayo iraba ivyaha bijanye no guhungabanya umutekano. Ica mbere umushinga wa manza yabagirije no gushaka kwibigwanisha mu ikambi y'igisirikare ya 2020 iri mu ikomine ya Kayogoro. Ivyemezo navyo yatanze na maisanse ibibiriti n'amasipiri akavuga yuko byari gukoreshwa mu gusamburiyo kambi. Icagira kabiri umushikiza manza yabagirije ni ntonde ziko mazina y'abo bantu. Umushikiza manza avuga yuko ari nazo bakoreye ko mu gufata bamwe bamwe muri 2025 icagira gatatu parke Makamba yagirije abo bantu ni imiti yafatanwe umuforomo mu ikomine ya Nyanzarake parke avuga yuko iyo miti yakoreshwa mu kuvura aho bitabagizi banabi ariko rero bose yamukora 2025 nta numwe yigeze yemera icaye yagirizwe imbere y'ubutungane nk'ibyo bijanye no kwiba mu ikambi ibyo byemezo byatanzwe na parke y'Imakamba baradiyamirije mu kuvuga ko atavyo bafatanwe itonga kandi ko nabo nyene batazi iyo byavuye ari umushyiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Makamba yabwiye se nteko iyo byemezo byafatiwe mu rugo y'imikomine ya Kayogoro kuri icyo shaka kijanye n'intonde naco nyene baraciyamirije bakavuga yuko n'ikimenyamenya amazina y'izo ntonde atahuriye n'amazina yabo aho wasanga izina ry'ikirundi ry'itazirano iri ku rugo rutonde bidasa n'amazina y'abantu baraho naye kubijanye niyo miti yafashwe uwagije caha yabwiye sentare ko iyo miti yari igenewe ivuyo ritoya arongoye rirahitwa ibuheka akababwiye sentare ko yari yamye kwitora kwivuye iri mu mvugo aho hose mu ikomine ya Nyanzarake bugize igipolisi cy'u Burundi OPPA 1 Pierre Nkurikiye yari yabwije ijwi rya Amerika yuko abantu bose bafashwe biyemera icaha mumenya ko urubanza rwitangura abo bantu 2025 babwiye sentare kwitofatira kuvyegeranyo vy'ivyo bari bavuze mu gipolisi kubera ko babwiye sentare ko ivyo bavuze bavyemejwe n'inkoni muri bo hari abari bafise imirabo guye inkoni abandi nabo babwira sentare ko baboheshejwe utugwe tumeze nk'insinga zikoreshwa mu kuboha amabati muri abo 2025 harimwe bari bafise abashingwa manza ariko igice kinini cyabo ntabo bari bafise sentare yo bagije ibije n'abashingwa manza bayishuye yuko ataburyo bafise gukubariha ngo rubanza ariko rumvizwa n'abantu benshi cyane cyane bagizwe n'inshuti n'abagenzi baba ariko barumvirizwa muri bo harabavuga yuko ababo bariko barazirementanya mbere hakaba n'abandi bavuga yuko abo bariko barazira imvo za politike muri abo babiri baciye umunyoro w'imyaka 20 harimo urongoye ugwaruka bw'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya Makamba uwo mugambwe nawo ni Sendede wo kwa Leonel Nyangoma ubu yahunze igihugu nayo muri abo baciriwe imyaka 15 harimo uwundi ari mu nzego z'uwo mugambwe mu ikomine ya Nyanzarake yamara mu barekuwe harimo urongoye ugwaruka bw'umugambwe Sendede Leonel Nyangoma muri komine ya Kayogoro ubwo rubanza rwatanguye kuwimana igihe cy'isaha 8 n'igice ruhera igice saha 3 zibura z'ijoro muri komine Muhuta mu ntara Rumonge Fidelite yishatse ijo rya Amerika
urakoze Fidelite yishatse dukubitire muri Tanzania ugwaruka go mu muhari w'abaskuti ba Katolika mu bihugu bitanu bigize muryango wa Afrika y'ubuseruko rutera kamo abanyepolitike ko batosubira kubakoresha mu ndyane za politike ahubwo ko bo bategurira imigambi y'iterambere ubwo gwaruka ruri mu munyigisho n'amahiganwa aruhuza yarusha muri Tanzania inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru
turi ku birometero bitandatu uvuye mu gisagara cha Arusha ahitwa Kisongo hubatse ikambi y'ugwaruka rw'umuhari Katolika w'abaskuti hafi amajana atatu bavuye mu bihugu bitanu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bari mu duhema ni natwo bararamwo ariko birabaryohera Norvera Bizindavyi yavuye Bujumbura ari mu bafise imyaka iri hagati ya 17 na 21
oya ntangorane bidutera tadusa amasak to kushaje turayararamwo habari comfortable oya nikumenyera nyene kwa kuntu ko utazokwama ufise ndazi ibintu byose bashaka kusanga ufise bikeya umva nikumenyera kubiba muko nyene byo kuducisha ubwenge
uravye hije na hino ku kibuga co mupira w'amaguru aho bari utabizi yo kwibaza ko ari nko mu ikambi y'impunzi canke ya gisirikare ibi birafise cyo bibigisha nkuko bivugwa na Mutuye Yezu Mirima Damas umuskuta tarakwiza imyaka 20 yaje ava mu Rwanda
oya naga ari gisirikare turimo nuko aha ni imyitozo abaskuti dukora adufasha kuba wakiadapta muri buri buzima bwose mu buryo bwo kugira ngo ese uramutse utari iwanyu wabahute se wakifashisha iki
ubuserukira barundi barenga 50 bitavye ivyo bikogwa Dr. Leandre Nimbona avuga ko iyo kambi ibaye mu gihe gikwiriye co guhamagara abanyepolitike kudakoresha ugwaruka ku nyungu zabo
abanyepolitike bifuza kubakoresha twobabwira yuko bakeneye ico bo batuma cerekeye amahoro aho turabahaye kaze batubatume naye ibindi jana mu bitari byo turabasavye dushimitse yuko batabajanayo babashira imbere mu migambi y'iterambere babashira imbere mu kubasaba izinyigisho bakura muri ibi bihugu dusangiye mbibo byo muri Afrika y'ubuseruko mu ntumbero kuzana amahoro n'umwumvikano mu bihugu byacu ingaruka mbi zigaruka kuri bo kuko nibo badashaka kuronka ngene batera imbere ari mu by'inyigisho ari mu by'iterambere y'amagara yabo nibo bicwa nibo bafungwa
na Vedaste Cizere ari mu batwara abaskuti bavuye mu Rwanda niko abibona kuri we abaskuti babwirizwa guterera mu kubaka igihugu aho kugisambura
uya ntago tubyifuza rwose ntago wagira umuntu ujya guhemukira n'irindi tegeko rivuga ku muskuti ari umuvandimwe wa buri wese kugira ngo ubone umuskuti w'iki gihe wagiye kwishora muri ibyo by'urugomo by'iki ntago bipfa gukunda cyane
muri ibi bikorwa barimwo bazohigira n'ibyerekeye kubungabunga amagara y'abantu
twigira hamwe ibyerekeye byo kugwanya ibiza ari ibiza kunaganda sida n'ibindi bica mu bwa byirondoka tukiga ingene abagwaruka guteza imbere urundi tukamenya ingene gwaruka gw'abakobwa gwomenya ivyerekeye ivyo kwirinda ibintu byobajana mu bintu bitari byo
imigambi y'iterambere kwihakazi no kubakirumara mu bice byose niyo ntumbero abasugutu bo mu Rwanda bashira imbere
tugenda dukora amatsinda amakoperative tugakora ibintu bitwinjiriza amafaranga ho kugira ngo abana urubyiruko ruraho ngaho rwandagaye umuryango w'abaskuti urushyira hamwe ukarwereka uburyo babaho bibeshejeho nk'ubu nkatwe turapanga gukora umushinga tworora ingurube tukaragiza abantu tugire icyo twabona kitwinjiriza nk'inyungu kera kawe tukazakora kampani nini ariko twagize akantu duhera ugatoya
ubutumwa bw'amahoro nibwo bahawe na Commissaire Charles Musau atwara igice cya Afrika y'ubuseruko mu muhari w'abaskuti
make sure you become the agents of peace in those countries and that is why the
atimumenye neza kandi mwitwararike ku bintumwa zisazagaza amahoro n'umutekano aho muri hose mu bihugu byanyu no mu butandukane bwanyu igihugu cha Sudani yepfo naco nyene catagirizwa kwitaba izo nyigisho n'amahiganwa y'amahoro ariko kubera umutekano muke uhari ntibavyitavye igihugu kizobica mbere mu mahiganwa atandukanye ubwo gwaruka gwababa amajana 3 ururimwo gushaka ku munsi wa 5 kizohagwa igikombe cagashimwe Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro twabateguriye ku isaha biri hafi guhumuza tubabwire ko muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi umuryango ukurikiranira hafi ibibera muri Syria uvuga ko urugamba mu mujyi wa Aleppo rwageze ku ndunduro abarwanyi bavuye mu bice bari bagikomeyeho babiteshejwe n'ingabo za guverinoma zagendaga zibasatira
Ejo ku munsi wa kabiri abategetsi bamwe bo muri Afrika yo mu burengero biteze gufata urugendo mu gihugu cya Gambia mu mugambi wo kumvisha Perezida Yaya Jame amaze ikiringo kirekire ku butegetsi kubuva ko inyuma yaho atsindiwe mu matora yabaye ku itariki ya mbere y'uko kwezi
Perezida wa Misiri havuga ko umwiyahuzi yateze bombe kuri katedrali y'aba Orthodoxe ku cyumweru iyo bombe yahitanye abantu 25 Perezida Abdel Fattah el-Sisi yavuze ko abayobozi bataye muri yombi abagabo 3 n'umugore umwe mu bifitanye isano n'icyo gisasu
Kinyamakuru cha Leta ya Nigeria gitangaza ko buramatari w'intara ya Akwa Addo aho isanganya ryasenyukira inyubako yasenyukira ku bantu hagakomereka batari bake yatanze itangazo yuko uwo muntu umufundi yubatse iyo nyubako yofatwa aho ni mu gihe leta itangaza ko hapfuye abantu 27 hagakomereka abandi 30
muri iki gitondo cyo kuwa mbere rwa rurya n'uruza mu isoko rya Nyakurone mu mujyi wa Juba cyakora biragaragara ko ibiciro by'inyama ibindi biribwa hamwe n'imyenda byerekana ko ubukungu butifashe neza abanyasudani yepfo rero baragerageza kugura ibintu byatangiye guhenda kuva hagati mu mwaka ushize
aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri no mugoroba mwakoze kudutega amatwi kuri mikomo ari muri kumwe na Oriane Tangishaka
Na Eugenia Mukankusi tubashimiye rero mwese gukomeza gukurikira ibiganiro bya Radio Ijwi ry'Amerika tugashimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Greg Burns afatanije na Fatuma Karara Arimasi mwakoze rero mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.